راديو هلجوي لأمريكا. Ijuja mekiriye kwa shikiliza aligano vya aliyo mkino ya mkino ya Rwanda Burundi mtukuru ya kumilongo migu fiyashwa 12 kumetero chundi chena na kumetero mino njiviri naziviri Rwanda mtukuru ya kuye FM jangakane uichiri tatu mwushorano kudukwiki ya kuye Facebook na YouTube kuye radio achu na kutiwanda shakusha makuru wezi tatu akaurungu radio achu VOA akaurungu com niweneza nchuti mwese na mwe akunzi radio Ijuja Amerika mwurikumu na Frederick mwurikije ikaze mwese ukigani ilo mwisanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kigane musanga cyo munsi tugiye kuvugana na bamwe mu baserukiye urwaruka rw'Abarundi mu nama ikomeye yabereye igitega yahuje urwaruka rwa muhingo yose igihugu rwaba uruhurikiye mu migambwe mu mashyirahamwe atandukanye urukiri mashure ekano rwa yarangije umugambi nyamukuru w'iyo nama nkuko perezida w'Uburundi yayuguruye yabishikirije kwari guhimiriza urwaruka kwirinda indyane za politiki hamwe no kwijijukira ibikorwa by'iterambere. Urwaruka rwarahawe impanuro kandi kujyanye n'imigambi yo kwirinda no kwipimisha ikiza cya COVID-19 cyane cyane muri iki gihe amashuri yatanguye. Mu kiganiro mu isaha cy'umunsi twatumiye rero bamwe mu rwaruka gwari muyo nama hamwe gwakurikiraniye hafi ibikorwa by'iyo nama. Turi kumwe na Lionel Ndayizeye umwe mu gwaruka gw'Abarundi bakurikiraniye hafi iyo nama. Lioneza Lionel Ndayizeye
ekundamukije no kujuda Amerika ndaramukije no gukora twumviriza naramukije no watumiye turi kumwe mu kiganiro.
Turi kumwe kandi n'umufasoni Annonciata Muhimpundu. Lioneza Annonciata Muhimpundu
niwe neza cyane, niwe neza mwebwe mwaserukiye ijwi rya Amerika, niwe neza ndetse namwe batumire bahire kurisoma.
Kumwe kandi na Anise Nijimbere. Niwe neza Anise Nijimbere.
Niwe neza aho ijwi rya Amerika ndaramugije kandi nako baratwumviriza bose.
Imbere yuko dutangura rero ikiganiro nagomba tugaruke kubwa mbere na mbere kuri zimwe mu mpanuro perezida wa Burundi yahaye urwaruka muri icyo gihe.
Twebwe mu Burundi tumenye yuko icyari cyatunyose ari injyane twagiye turacamo n'ayahandi Uburundi burafite ibikwiye byose bya ngombwa kugira ngo kibe igihugu gitere imbere. None rero ko twavuye muri izo njyane tuje rero ku rugamba rumwe, urugamba wo kurwanya ubukene, kandi nta nkeka tuzomutsinda twese tugize urunani. Ahari ubukene harangwa n'inzigo, harangwa n'ishyari, niho urwango rubarizwa. Hama imiryano kuko abasangiye ubusa bama bitana ibisambo. Kuko rero dusangiye umwatsi, icyo kibazo nikiduhuze tuje hamwe, umwe wese atari interano yiwe, gutyo twivune uwo mwatsi kandi tumutsinde.
Madame Annonciata Muhimpundu, izo mpanuro mwazakiriye gute?
Kwebwe izo mpanuro za nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi twazakiriye neza.
Murashaka kutubwira mu majambo make ikintu nyamukuru mwibaza ko mwahakuye muri izo mpanuro?
Kwebwe ikintu nyamukuru twahakuye, twarahakuye cyane cyane izo mpanuro, turahakura n'umutima wo gukunda igihugu, mbere turahakura n'umutima wo gukunda ibikorwa kugira ngo dushobore kwiteza imbere. Amahamya yaduhamagarira gukunda igihugu tukitaho n'iterambere kugira tujye muri ubwo bukene. Ubwo rero ikintu twagiye tuhakuye, twarahakwiye gukora amaboko mu ntoki.
namwe anisinije imbere mutubwire ukuntu wakiriye impanuro zatangiwe haratangiwe impanuro zitangi haba kwijijukira ibikorwa by'iterambere kakwima amatwi y'abanyapolitike reka n'impanuro nyinshi cyane rwose zijyanye n'ukuntu ugomba kwifata mu kwikingira no gukingira abandi ikiza cya covid 19
murakoze cyane twitwa impanuro nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi yaduhaye twazakiriye neza twigishije ibintu bibiri aho yatwigishije ubwa mbere inyigisho zo gukunda igihugu hanyuma aca twigisha igice kigira kabiri cy'iterambere cy'ukuri ni igice cya mbere cyo gukunda igihugu twakora impanuro nyinshi turatwereka icy'Uburundi twabuze icyo twatakaje n'icyo dukwiye gukora kugira ngo twubake igihugu cyacu cy'Uburundi ndetse kandi ko bikunda ko dushaka kuba igihugu giteye imbere n'ibindi bihugu bimaze kugera kure mu bijyanye n'iterambere rero urwaruka rwari ruhari by'ukuri twese twavuyeho tujijutse kandi tuvaho twiyemeje dufashe n'ingingo aho twasanze harabayeho gusamara cyane ariko haraba gusamara mu rwaruka aho twasanze hari byinshi byatakaye kubera tutamenye icyo turi tutamenye n'ikigihugu kiri tutamenye n'ukuntu twashobora gukora kugira ngo igihugu cyacu dushobore kugiteza imbere rero by'ukuri njyewe nka njyewe nihereye ko nagiye kwisi umuhigo udasanzwe wo guhindura ibintu no guhindura n'aho mbaye kandi ndizigiye ko imana izodufasha
egome namwe Lionele Ndayizeye mwarakurikiranye iyo nama naho mutari mwashitse igitega mwarayikurikiranye cyane rwose ikintu ku bwanyu cyabashitse ku mutima n'ikihe muri impanuro zatanzwe
ego murakoze cyane bikanome yasubiye gukemurika hejuru ry'amerika urabona ko bidahindishe no guhereza ijambo abajene navuga yuko kubona muhereza ijambo urwaruka ari ukumenya icyo urwaruka ruba rumaze mu gihugu rero jewe nabwira nshimire kandi umukuru w'igihugu navuga bateguye igihugu y'urwaruka amahoro y'urwaruka ego nyakubahwa umukuru w'igihugu n'uwa nyakwigendera yarabikoze cyane yarabikora ugasanga yakora n'iby'urwaruka ugasanga urwaruka rwakoraniye hamwe ugashobora kunumva ko ari nka moralizasiyo y'urwaruka yabikoze ugasanga ari ibintu byiza cyane mugabo kandi nkongera nkakamukengurukira ku mpanuro yahaye urwaruka n'impanuro nziza cyane impanuro umuntu uwo ari we wese akunda igihugu agomba gushaka no rwaruka ukavaha gushika hajya ashobora guhereza urwaruka kandi by'ukuri ntiyabeshe guhereza kuvuga yuko abanyepolitike bamwe baba bagomba kimura ari abo banyepolitike ibyo baza kuba babwira muraraba mucagure muraba ibyo ari byo muraba ibyubaka aba ari byo umuntu akorera ko ibyo bubaka na byo umuntu agashobora kubigwiza n'ubusa ni ikintu gikomeye cyane yashingiwe kuvuga abanyepolitike kuvugaragaje kuraba abanyepolitike n'urwaruka rubi mu Burundi urwaruka rukenye abanyepolitike ntibadusabe amafaranga bakaca bagomba gukoresha urwaruka urabona yuko urwaruka wononwe n'abo banyepolitike nyine rero navuga yuko iyi moralizasiyo nk'iyi ikoranira abazanye mu rwaruka ni ikintu cyiza cyane ahama akongera agahamagara abo banyepolitike nyine kuko bafite aho bahurira abanyepolitike bafite amanama bahuriramo akongera nawe akababwira ati naba urwaruka mugukoreshe ibishoboka mugukoreshe ibintu byiza mureke gukoresha amafaranga yanyu kugira imurushije mu ngeso zitari mbi urabona yuko ngaha mu Burundi ikintu cy'ubukene urwaruka ariho bwa mbere nibo baba frappe cyane ni ukwibaza yuko ibihuriro agira mu rwaruka asubira kure irindi huriro nk'uko abanyepolitike baba bahura nabo abongashije mu banyepolitike byashije kubereka yuko urwaruka ari ikintu giteza gukingirwa cyane mu gihugu
ego be nanonseta mu nkundo icyo n'ikibazo ku gihugu reka n'abari muri iyo nama bashimike ko cyane rwose ko urwaruka gukwima amatwi y'abanyapolitike rukijijukira ibikorwa by'iterambere ikagukunda igihugu ikuwa izo mpanuro zagarutse cyane rwose kuri icyo cyiyumviro cy'ukukebura urwaruka ibintu ku bwanyu byahora bifashe gute
mu bisanzwe kuba baragarutse ku kintu cyo kuvuga ngo urwaruka rwima amatwi abanyapolitike batandukanye ni uko rimwe na rimwe iyo wishinze wumviriza abanyapolitike batandukanye hari aho usanga bigoranye ugasanga bakoresha kwama umwenga twoguma mu matora ariko bakibagira ibikorwa by'iterambere. Rero iyo politiki ihari yanibaza yuko politiki ihari ibitwarira bose, ibyo kuguma umuntu aririmba politiki nicyo jewe biba bikeneye. Ahubwo hagezweho gukora amaboko mu mpunzi, tugakora kubera ibiduteza imbere. Kuko abanyepolitiki, hari abanyepolitiki bagira igikoresho, bagira urwaruka ibikoresho byabo, tugasanga urwaruka ruguma biruka inyuma y'abo banyepolitiki ashaje undi kintu ruzimarira. Rero niyo mpamvu ubuye guhangana na politiki ashyize bigezweho, kuko amahoro n'umutekano mu Burundi birahari. Hasigaye gukora amaboko mu mpunzi, tukarwana n'ibi bintu by'ubukene, kandi tukarwana n'ibi bintu by'ubushomeri biri mu rwaruka. Benshi ntibaza yuko bagarutse ko kugira ngo batwereke yuko ibyo kubavana na politiki byabanza bikavamo, ariko tugakura amaboko mu mpunzi. Naye ubundi bwo mu Burundi bimeze neza, nta njyana za politiki zihari, ariko rero naho zidahari harategerezwa kutubwira ngo dukure amaboko mu mpunzi kugira tuzane n'iki kintu cy'ubukene tube nk'abandi.
Anise nije mbere mwavuze ko mwavuye muri inama mutahukanye ikigwa gikomeye cyane rwose, ariko abantu bakurikiranira hafi politiki ya Burundi baravuga ko iyo nama itari iya mbere ishinikiye cyane cyane ku nyigisho zohabwa urwaruka kugira ngo rwiteho cyane rwose ibikorwa by'iterambere n'ukundi gihugu. Ku bwanyu, icyatumye inama zabaye mbere zitakurikijwe n'impanuro zatangiwe muri izo nama ni hikiye? Ku bwanyu murabona ko bitandukanye n'inama zabaye bwa mbere?
Yego cyane, biratandukanye rwose, kuko bwa mbere inama yaraba mugabo abanyepolitiki barasandatu niniya zo gutera urwaruka, ndetse bakabacyusa barabibacisha mu bikorwa byo kwiteza imbere. Rero bariko baraduhugura batwereka yuko urwaruka igihe cyose twabayeho dusamara muri politiki, icyo gihe byacu bya igihugu cyononekaye, icyo gihe basaka muyobozi binjiye mu gihugu bakikorera ko uko bashaka, icyo gihe kandi igihugu cyatakaje ubutunzi bwinshi. Rero byaragaragara yuko by'ukuri kandi birazwi yuko abanyepolitiki ibyo cyose baba bariko barakora baba bafite plan imwe, ababa bafite plan yo kurondera ibiki, abandi barondera ubutunzi. Rero nicyo gituma bahora bakunda guturagiza urwaruka bakabishyira mu bikorwa bibi bobo bakeneye neza. Ari nacyo gituma rero nshimiye ingingo nyamicyubahiro yafashe yo guhugura urwaruka, banyereka yuko ahubwo urugamba dukwiye kurwana atari urugamba rwa politiki, ari urugamba rw'iterambere. Nicyo igihugu cyakenye, nicyo igihugu cyabuze ubwa mbere, ari nacyo gituma bagiye bahagurutse kugira ngo baduhugure. Rero twakuye ibintu bidasanzwe, aho umuntu yabona by'ukuri akabona ati Burundi kuva ubwa mbere twaratakaje byinshi, aho wasanga abantu cyangwa n'urwaruka rutabona. Uno munsi n'akaryo keza by'ukuri dushima intwaro guhera kuri nyamicyubahiro umukuru w'igihugu ahaguruka akaja mu rwaruka akatwereka icyo twatakaje, kuko turabona icyo twatakaje. Ubu rugamba turiko ni urugamba rwo kwiteza imbere, ni ku rugamba rwo kuba hamwe tugakora ibikorwa byo kwiteza imbere. Ni uyu twarimo cye naratangaye, aho wasanga nagumye niyumvira ndaraba igicapo cy'Uburundi, Burundi bugiye kwitwa Burundi uno munsi, Burundi nicyo kivugwaho by'ukuri bufise ikintu bavuga ngo nk'ubutunzi buriko burahaguruka uno munsi. Ari nacyo gituma rero urwaruka tutohengeshanya guhaguruka, kandi turiko turabona iyo dutera tuca. Ubu rero urugamba no gutera mbere twarabonye abajene benshi bashinze intare, ibintu byinshi bariko baravumbura tugatangara, n'abatafise icyo baba bariko barakora by'ukuri twavuyeho dufite icapo, dufite n'intego. Rero n'ukuri abanyepolitiki nta kibanza ubu bagifite mu rwaruka, kuko urugamba turiko ni uko kwiteza imbere. Abanyepolitiki nabo urazi ko kenshi baba barondera inyungu zabo urwaruka. Ubu two turavagana n'izo makosa.
Murakoze Lionel Ndayizeye. Nkuko mwabivuze namwe, amanama ameze nk'iyo yarabaye muri kahise, ariko ntibyabujije ko mu matora yabaye mu mwaka uheze urwaruka rwacanyemo, eka kenshi na kenshi ura hisunzwe imbo za politiki. Ikintu kireza agatima ko muri iki gihe bizohinduka ni iki?
Ego cyo kimuvuga navuze yuko ninakwigendera izi nama yazikoze z'urwaruka yarabikoze cyane, ahubwo jewe novuga yuko ukungene biba ni nk'imigenzo, ikintu gikoze nk'umugenzo atacyo kigusigira ntacyo kiba kimaze. Kumva yuko hariho nyakwigendera yasize yaragiye kicamurani gato cyane mu rwaruka cyane cyane mbere cyane wabona wasanga kwiga ku yakunda n'umupira watanga hari hose ariko abwira urwaruka ugasanga yacishijemo n'ukundi urwaruka tuza kwifata ugasanga mashini cya kurwaruka kurwaruka yarabikoze si uyu no munsi nakubaha umukuru w'igihugu ahari abitanguje n'uhahora by'amahoro y'urwaruka yarabigira ahubwo twebwe tw'urwaruka twokwibaza ati eske bikorwa mu buryo ubwahe eske hariho nobwa evaluation kuko ikintu ugikoze urevaluye ukavuga ati reka turabe ryahuriro ry'urwaruka rya umwaka wahera hamwe n'uyu n'iruhuriro tugiye gukora tubaze tubone icyo bavuga icyo twishinze nubwo amatageti icyo twishinze twivuga ati uyu mwaka tugiye gukora ibi eske byarakoretse eske niba bitakoretse byatumye nande intambamyi zabaye izahe navuga yuko niba hariho amahuriro y'urwaruka yagiye arabahama ntagire ikintu na kimwe gihinduka mu rwaruka navuga yuko n'ibintu bitegurwa mugabo ata evaluation ihaba rero gukora ikintu kugira amahuriro y'urwaruka hama urwaruka nako izo mpugurwa ntuvuga ati eske ama evaluation ari hehe icyo twashimikiye icyo twashimikiye ko ni icyahe kuko hajya mu busanzwe novuga yuko leta ariyo ijya ibintu byose mu busanzwe leta niyo irogila niyo irogila igira rogila si ibintu byose kuvuga yuko urwaruka twokura amaboko mu mpuzu kuvuga yuko twokora kuvuga yuko nimukura amaboko mu mpuzu nimwihangire imirimo nimukora uku n'uku 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 hama leta ntikwereka uburyo proje ntikwereka ati ibyo niba twababwira nimwihangire imirimo nimucishe ngaha nimukora uku ntitubakingire muri ubu buryo nimukorere ngaha nimubyuku hamareke itwereke icyo twategereza gukora nta nabugaruka twokugira kwishika nta kibazo twoshika ko ahantu hariho hose mu bihugu byacu byose ugaruka bagenda batera imbere leta yagiye ica imbere hamugaruka rukaja inyuma reka twereke icyo twategereza gukora n'ahandi kwihangira imirimo turashoboye kwiyumvira mugabo dupfanye imigambi dupfuye aho dukorera nawe usanga n'ahantu hari perturbe n'ibintu usanga ntibyoroshe rero
mukanya gatoya
baze barakoresha ikintu cyo kuvuga ibintu bakabishyira mu ngiro
tukiri kuri uyu mukanya gatoya mwavuze ikibazo cy'ubukene n'ubushomeri mu rwaruka aricyo gituma urwaruka ruhendwa icyo kibazo ariko ntikiraba mu nzira
ntikiraba mu nzira icyo kibazo biragoye kubwira kibyo mu nzira kubera ibyo bavuga ibyo bakora niyo ngorane y'abanyepolitiki dufite ngaha muri afurika mbere cyane cyane ngaha mvuge ngaha mu burundi bafite ibyo bavuga mugabo kubishyira mu ngiro icyo usanga bigoye bavuze yuko twebwe tutategereza kumviriza abanyepolitiki hanyuma icyo gihe cy'abanyepolitiki naho akaba aribo badushuhuriramwo wumva ko ari ibintu bibiri biba bitandukanye ahubwo kuko tubumviriza kuri abo babadushuhuriye murabona yuko urwaruka nibwo rufite amaraso ashushe ngaha mu Burundi turi benshi cyane urwaruka rushoboye sinzi uburyo gukora urwaruka ngaha mu Burundi turi benshi cyane hakubwira rero baduhereze bya bikorwa by'ukwiye twubake igihugu baca batonsera wa mwanya ugasanga badusize mu bintu bitagira ikimazi ugasanga na bwa bukene umunyapolitiki akwemera ibihumbi ijana akwemera ibihumbi amajana atanu giriki babandi urwaruka nabo bafite ibintu byo kutihangana na bwa bukene ugasanga bagiye mu bintu bitagira ikimazi aho urwaruka novuga yuko jewe no hano urwaruka yuko bonyine batutiriza kumviriza umuntu uwo ari we wese ngo kubera ngo ari wamutwara mu gacimbiri nuko yavuga ngo igihe bagakoresha ubwenge bwabo ariko umuntu iteka arambwira biza n'ubuzima cyangwa byica ubuzima nicyo kintu cya mbere na mbere urwaruka rufite kumviriza
naragomba kongera kuvuga ku mumbabarire
naragomba
kuvuga kuri icyo cya Lionel agize kuvuga
yego
je nibaza yuko Lionel woba nibaza ko wowe woba ukurikirana ubuzima bw'igihugu nibaza kandi ko wowe woba unakurikirana ibikorwa icyo cyo kuvuga cy'uko boba bahimiriza urwaruka hanyuma ntabe evaluation cyangwa ntabe gukurikirana atagenze je nibaza yuko kuva kuri nyakwigendera igihe yatangwa gukora mu rwaruka ariyo dore ziri tazabonetse aho urwaruka kwacyo rutangura kuja rurakorera hamwe mu makoperative ushiko no munsi hariho amagrupe ma degende solidaire ku mitumba ushiko no munsi hariho amashyirahamwe yo kwiteza imbere aho gajaje hariho ibiki no munsi tugeze aho leta ishyira imiliyari mirongo ine n'umunani mu kigega bije kandi cyatanguriye kuri nyacyubahiro nyakwigendera aho yashyiraho banki y'urwaruka barondera kwiteza imbere kiro muko ubuke yuko aka mahangi wa mahangi wabari haya tuba atubari wo kuyakurikirana wowe wiyengagije n'icyo cyiza biriko birakogwa none ko hari bodije kandi ari urwaruka n'umutwe akabaye ko ahimiriza ko abajene baje hamwe encore dufite na bije irimo imiliyari zishika 50 na imiliyari 50 na leta yashyize mu rugo rwaruka mwumva yuko by'ukuri ibyo bavuga bavuga ibintu kandi bahejeje no gukora rero naho twese tuvuga tuti ubu turafite amaso yo kubona n'izo miliyari zeziyari twatoko twose poze imigambi muri bije egare yuko by'ukuri leta iravuga ikintu ikongera ikanagishyira mu ngiro abadusesaguje aba abanyepolitiki badusesaguje nta kintu bigeze badushigira kiretse kuduhombesha ibyo byiza ari nacyo gituma uno munsi ni gufata icyiza turiko turaronka kandi ko turiko turabona ibyo by'ukuri biratwereka by'ukuri yuko imbere ari heza n'ibyo bavuga ari byo kandi tubitegereza kwagurukira rimwe tukabishyira mu ngiro
murakoze hari icyo kibazo ariko cy'ubukene kitaraba mu nzira naho urwaruka ngo wari kurategera impanuro nziza eka ruri kurategera uruhara ruhambaye cyane rwose rufise mu iterambere ry'igihugu eka no mu gukunda igihugu hariho icyo kibazo cy'ubukene kenshi na kenshi ariko mwavuze ko abanyapolitike bakoresha kugira ngo baruyobye icyo kibazo mu kibuga kwiye
ikibazo cy'ubukene cyabayeho mugabo uno munsi leta ikibakora ubute bwose kandi cyatanguye kuva kera kuva aho abanyepolitike bakora cyangwa intwaro zagiye zirahaba zitanguye bwa mbere aho zidashobora gutunganya neza iby'igihugu ubukene rero bwarabayeho mugabo urafite iyo bwaje bumva anacyo gituma leta uno munsi iriko irakora kugira ngo ubwo bukene bushobore kuhava rero ubukene bushobora kuvuga ko butaba buhari mugabo icyo tubiza ko ni duha imirwa kubera ubukene twabayemo cyangwa ubukene turimo uno munsi ahubwo icyo tuma kubera tuwufunga cyane kugira ngo ubwo bukene dushobore kubuvamo ejo ntihatowe mu Burundi akivuga ubukene azore mu Burundi akivugwa kubura akazi azore mu Burundi akivugwa ubushomeri naha rero bari kora dutegura ko natwe twokwikazana tugakora tugakura amaboko mu mugi kandi birashoboka
Anonsiyata Muhimpundu ikibazo cy'ubukene mu rwaruka ubushomeri ntibishobora kubangamira imigambi myiza ubwo rwaruka rushobora kuba rufise eka impanuro rushobora kuba rwashize ku mutima ko twabibonye ku myaka iheze ko kenshi na kenshi abanyapolitiki usanga bakoresha ubwo rwaruka nk'uko mwabivuze baruhendesha ibi na biriya icyo kibazo mu kibuga kwiga
njyewe ngerageze kuraba turenywa muri parahise mvuga ku kintu kijyanye n'ubukene nibaza yuko ikibazo cy'ubukene ubukene ntiburi ngaha mu Burundi honyine ndetse kandi ntibubaye aha mu Burundi honyine hariho n'ibindi bihugu byakenye ariko kugera kuri uno munsi bigeze ku ntambwe nziza kubera ko byakuye amaboko mu mpunzi rero ni nayo mpamvu ino leta yacu yagerageje ukuntu ibiraba iravuga iti ego ubukene mu rwaruka burahari ndetse kandi buhari nkuko bitwaye nta kintu kitagira iherezo ubuzohera irashyiraho ibya banki zije ibya y'urwaruka irashyiramo amahera arenga miliyoni 58 azofasha urwaruka kugira ngo ruve muri ubwo bukene nibaza yuko tugiye hamwe tugategura imigambi tukaronka kapitali ikibazo cy'ubukene kizohava hanyuma hambavu yuko abanyepolitike bamwe bamwe bashoboye kuba babishyira mu ruhara biragoye cyane biragoye rwose sinavuga ngo bararushyize mu ruhara hariho mugenzi wanjye yavuze ngo hariho ngo ababwira urwaruka ngo imirimo niba ariko ntibabikore iyo nibaza yuko byakoze kanatsinda n'amashurwe yabyo muriko murayabona muriko murumva yuko leta yafashe mu mugongo urwaruka igafata mu mugongo imigambi yose izoshyikiriza kugira ngo itange imitahe natwe dukore twiteze imbere tugabanye ubushomeri n'abanyepolitike si bose badashyitsa ibyo baba bavuze si bose badashyitsa imigambi y'iterambere baba bavuze ahubwo jyewe mbona neza yuko imigambi mbere bashyikiriza iriko irakorwa mbere nanone mu minsi muzabona turi ku mbuga turi ku rubuga turiko turakora twagiye hamwe tugakora kugira ngo ubu bukene buve mu nzira ndetse na bya biganiro by'abanyepolitike bisohoka bihamagarira umwe uriya canke ngo ibi n'ibi n'ibi bizokunda bizogabanuka kuko twese tuba turiko turabona iyo turiko turajya hadde kuvuga ngo tuzongera zika ngo hanye kutse baduhende oya ntabwo duhenda kuko tuzaba dufite ikintu kitwakipa tuzaba dufite icyo turiko turakora hari umuntu aguhenda kuko abonereza amaboko nayo utareza amaboko nta muntu yoza kukubwira ngo ibi n'ibi n'ibi ngo ucibikora icyo kikibazo rero cy'ubuzima kizohera kandi ibintu bizogenda neza ibisigaye byose imana ndabibona byemeraga yuko
murakoze iyo rero ndayizeye mu gihe urwaruka rwoshya ku muzirikanyi impanuro rukaba nk'uko bamwe muri mwebwe mwabivuze eka nka mwese rwoshira ku muzirikanyi izo mpanuro ikaba rugahindura inyifato bizokenerwa kandi ko n'abanyapolitiki nabo nyine bahindura inyifato ikintu abanyapolitiki muri rusange bogira kugira ngo inzira nziza yofatwa n'urwaruka ishyigikirwe n'iki cyane n'ibi
ego cyo kino uvuga nyamukuru umunye politiki wari we wese mu mugambi wari we wose yohindura nuko yomenya akamaro kugwaruka cyo eske ugwaruka ni iki mu gihugu ugwaruka dufise mu Burundi rungana gute rushoboye iki kuko haja igihugu kitagira ugwaruka ni igihugu kiba gipfuye kuko hariho umuntu yigeze kuvuga ati umunye politiki mwiza wiyumvira ku matora azoba ejo ariko umunye politiki mwiza ni wiyumvira kugwaruka gwejo rero umunyepolitike mwiza ariko ariyumvira kugwaruka uno munsi niyo munyepolitike novuga akunda igihugu kuko kuba umunyepolitike si kwitwa kuba uri mu mugambwe kanaka waratora umugambwe kanaka ataco umariye igihugu ahubwo kuba umunyepolitike mwiza ni ukuvuga ati jewe nitoje ngaha ndi iki mu gihugu ndiko mfashe iki gihugu ikibi nyakwigendera niwe yavuze ati gutongwa kuba umushingamateka kuba musitanteri kuba umukuru w'igihugu ni ugusiga pasaje nziza mu gihugu bakavuga ati ibi byakozwe kuri naka ibi byakozwe kuri naka ukabona yuko usize de trace inobliable hamwe abantu batazopfa barakwibagiye bavuga ati ibi bintu turibuka ari byo by'ikibarabara ko byitwa naka ari ikibarabara cyaswa kuri naka cy'amashuri yubatswe kuri naka ariya magorofa yubatswe kuri naka ariya kiriya ngomero zubatswe kuri naka urabona nk'akarorero novuga kwibagaza bagaza n'umuntu uno munsi turavugana batanga ko akarorero bavuga ati ingomero z'uko turakoresha umuyaga nk'uwa n'umunsi tuko turakoresha wubatswe kuri bagaza n'ibintu urabe bagaza igihe yatwara n'uno munsi yeprezidenti bakavuga ati uno munsi umuyaga nk'uwa tuko turakoresha wubatswe kuri bagaza ikintu gikomeye cyane n'ikintu cyiza cyane rero umunyepolitike uwo ari we wese yomenya eske produit y'ugwaruka itegereza kuzana mu gihugu ni kintu ategereza gukingira ni kintu ategereza gukingira akavuga ati reka ndabakingire kuko aba no munsi tuba turagenda nibo ejo bazaba bafite igihugu eske igihugu bazaba bafite mu buryo ubwahe bigatuma bakora igihereza bakaba bacubaka mu buryo ubwahe gikuru mu munsi wa bagenzi bandi bakora bavuga ati reka yasizemo amamiliyariti muri ya banki ni ikintu cyiza cyane eske ugwaruka ruzoronka uburyo bushoboka bikunda idabije irahari ibyo kuri barafite mu mafaranga n'amabanki yaratanzwe ahari ufite imigabo n'imigabo na ikintu gishoboka baguhereza ubuze n'ayandi amabanki eske umujeni azoronka uburyo mu buryo bwahe kuko ashobora kwiteza imbere eske se fasile ko ashobora kuronka ubwo buryo imigambi twayumvise eske iyo constitution ikaba jene no munsi twakishwe na constitution ijya constitution amabanki adusaba ibyo byari bitwishe eske ubwo buryo tuzoburonka mu buryo bwawe uzozana imigambi bagukurikirane bazane bagukurikirane bafate turabe imigambi y'uyu muntu tuyikurikirane tukaba tuyihereza uburyo nicyo kintu gikomeye cyane ntandi gushyira uburyo mu mabanki n'ayandi amabanki yari arimo uburyo eske n'ukomere eske bigiye gushyikira gute nicyo kintu gikomeye cyane bakanadufasha na leta ikanadufasha ikavuga ati reka tubafashe tubakurikirane gusha ku matera n'imigambi yabo tukayikurikirana nicyo kintu kiri très important urwaruka nizo ngorane twese dufite ntabwo kwihangira imirimo turabishoboye kuko mwarabonye urwaruka ruhugiye ku kaminuza bashyiraho imitaka mu gisagara cya Bujumbura bagacuruza amayinite bakagira imikashi ya mayikokashi ubwo mwarabonye yuko ingingo mu nyuma yaje iva muri leta nyine bakavuga ati kwata mutaka bakeneye kuba mu gisagara ibyo bavuze ko tutakivuga ati nta mutaka dukeneye kuba mu gisagara baba bavuze ati nta mujene dukeneye ko ijangira imirimo nibyo bintu byose tugezeza guma kuko abajene twese ntituzira kwicara mu biro ntituzira gukorera mu buzi bwa leta kwihangira imirimo nize nyine uwo mutaka mba nsize mu ibarabara kugira nchuzo ama inite kugira nchuzo vini change vili ya nite kisha njiri mbili mkuko niti muna wakete kuno mutahe awa kite
ego me mshika na haya nise niti mbele na mwe mungi hii uruguwa luka mungu kuma yivuze gu shira kumzile kani imanuro kiji jokia yuko tera mbele uruguwa kundi jihugu kugira ngo ibintu bije mu buryo za mbyare za politike ntizisubire kuvugwa abanyapolitike mu basaba kimwe
gihe ugaruka ko kwishyukira ibyo bariko baraduhanura intwari turaduhanura by'ukuri abanyapolitike tubasaba yuko batusaba kwinjira mu gwaruka babacuze ko murabo murazi yuko abanyapolitike nari nazabwiye bo baharanira inyungu zabo kenshi bakunda kuva baharanira inyungu zabo barakwiye rero kumenya ko abajene ari Burundi bwinshi ndetse izinjyane zabayeho umwe ari sumirinda wundi ari sumirinda yiwe bigahava kubaka igihugu cyacu baraduhaye akarorero ukuntu ibindi bihugu bigeze kurere kandi byatanguye biri hasi y'u Burundi ariko uno munsi bigeze ku rugendo rukomeye ako naturi imitsi kuma turi mu njyane za politiki tuzohindura plate tuzohindura vision kandi kuma turi muri izo nyene bitutume tudashobora gushika kurere mu bijyanye n'iterambere rero abanyapolitiki bomenya yuko ugwaruka ari Burundi bw'ejo ari inkingi y'ejo kandi mu ngufu zacu nk'ugwaruka niba dukoresha nabi igihugu cyacu tuzogisambura ariko ni baza bashigikira imigambi ikirakogwa by'ukuri izotuma ejo h'Uburundi haba heza nkajya kumvuga ni nanjye ndaba mu banyepolitike nta gihe na kimwe aba ariko harakorwa ikintu cyiza bobo bazosanga ariko baravuga ngo ni byiza anacyo gituma kumva ngo abajene bijukiye gukora batazwe ndetse yabahimirije batanguye gukora baba banze bene umwe wese atunganya ikintu bishobora kumuteza imbere bacuruza ama ekokashe n'amayinikashe hanyuma icyo babona ko biriko biratera tezoro byo gushyira umutaka mu ibarabara urumva nawe icyo kintu ntigikomoye leta yavuga ati ibintu by'imitaka n'ibizomu kandi bikuye visiyo cyane itageki yari isanzwe iri mu mutima w'umujene yo gukora kuko na buri muntu no munsi y'ibikashe na ako kashe biratangwa mugabo imitaka niyo cica mu ibarabara rero leta abanyepolitiki barakwiye no kumenya yuko iyo hari politiki irashinga ikintu cyiza cy'agaciro gituma urwaruka rutera imbere kandi n'abenegihugu batera imbere bagashigikira ntibafate ibyera babyambika izirabura izirabura babyambika izera kandi babona ari byera rero naho abanyepolitiki boshigikira ibikorwa by'iterambere ndetse bagakunda urwaruka ejo urwaruka tuko turabona ko abahora baduhereza nta kindi badushyiramo atari kudusubiza inyuma uwo munyepolitike rero azoza avuga ibinyuranye n'ibyo tuko turabona kandi by'ukuri kandi bizima uwo tuzomwiyamiriza hanyuma kuza bije ko yabayeho ni nk'amabanki nk'ayandi mu gasiko biri ijya ni banki y'urwaruka kandi byigeze kubaho rero nibaza yuko leta ikora ibintu detema ikora ibintu yabitunganyije kandi yagize igitekerezo cyiza ibona ari uko bikenewe inabona n'inzira izocamo ahubwo nshamimiriza yuko abajene bose bokumva kamore kiri kiradutera babona yuko ari ku neza zabo no ku neza z'igihugu ejo anacyo gituma boja hamwe bagakora kugira ngo dushobore kuganya boko ubu turi mu murindi ntabyo gusubira inyuma
ego me anasiata muri mpondo abanyapolitike mu basaba iki kugira ngo intumbero nshasha ugaruka rusabwa gufata ikomezwe igume itera imbere ishobore gushika ku migambi yishinzwe
jewe nk'icyo mbona twavuga abanyapolitike ni uko abanyapolitike kujya bahora bajya mu gwaruka bakabambira imigambi yabo bashaka gushika ku nyungu zabo n'ubu bajya mu gwaruka bakabahimiriza gukora abanyapolitike babonye urwaruka kandi ruri ku kizi bakareka guca hirya no hino ngo babace intege ngo babace hirya no hino ngo bababwire bati ibi ni nawe muriko murabikora ntaho bizoza ntaho bizova kubera ko wewe baba bashyizeho nk'umugambi utiyumvamo uri umunyapolitike kanaka ugakivuga ati ibi ndeka ndabice hirya no hino mvuge urwaruka ni uko ahubwo bokorohereza urwaruka bakabahimiriza gukora kuko ibi byose ntibashobora kujya guhemba urwaruka ngo rugukurikire utabona ikintu uzorumarira rero iyo habonetse ikintu cyatuma rugira icyo rwimarira ntiwoca rero ubabera intambamyi ahubwo wahimiriza gukora hanyuma kubijyanye nuko ngo ego leta ngo irabahimiriza gukora ngo batangura gukora ngo ugasanga ngo babasamburiye ko batanze akarora ati ugasanga nk'abariko baradandaza mu bikasho ngo bitaka mu ibarabara ugasanga leta ngo cisubiramo ati nta mutaka n'umwe dukeneye mu ibarabara ni ukuri icyo kintu kireziguye neza none umutaka urinze uwushyira mu ibarabara nta kajagari koko wumva wawuteye mu ibarabara umutaka warinze uwushyira mu ibarabara rero iyo bavuze bati ikintu hakiriya ntikihave umuntu urwaruka rwoje ahantu rukibaza mbebasha ni kubera kiba nkuye aha hantu rero ntiduce tubona ko ari urwango leta igize ahubwo tube tubanza turare icyo leta igishaka ntawe urumva gushyira umutaka mu ibarabara ibindi bintu biba bitoroshe hanyuma kugira amakenga ngo none bije hoho ngo ntibizohava bishyika leta ikabahimiriza gukora mu nyuma numvise yuko ariyo mbati mu nyuma ikabagira nk'iyo mitaka yari mitashe yayo birasiguye neza ibya banki y'urwaruka barayisiguye neza barasiguye n'ukundi itegerezwa gukora ni banki yaje ku mushomeri umwumwe si banki yaje ku mugende umwumwe ni banki yaje ku bagende bagiye hamwe bagategura umugambi bakerekana umugambi bakeneye gukora ndetse baratanze n'imigambi bategerezwa gukora kugira ngo byorohe hanyuma basabe imitahe basabye umutahe bawubahe bakorere hamwe maze imitumba y'igihugu cyose cy'u Burundi ibirikira ko umenya ko umutumba kanaka harimo amahera ya DJ ahanahana hanyuma nta mpungenge z'uko ayo mafaranga bitazogenda neza baremeye ati n'ubu atishyikiriza umugambi gushyikeje amafaranga azoboneka rero abanyapolitike bakwiye kumenya nibahimiriza urwaruka mu butandukane bwa politike ziri mu Burundi bahimiriza urwaruka mu butandukane bwacu dushyire hamwe dukorere hamwe tuve mu bukene turaje kuvuga ngo leta n'umubyeyi leta n'umubyeyi kuko leta ni nziza kuri nyakwigendera twarahimirizwa cyane kwiga amashuri uhereje kwiga amashuri ego hari ibintu by'ubushomeri mvuga kuri leta tugeze ko uno munsi naho y'uwo mukuru w'igihugu cyacu dufite yaho ni yuko abashomeri bari bahari igira ibahe amafaranga biteza imbere none leta gayemwe aho yoreka k'umubyeyi gute nuko ndabyumva nuko abanyapolitike bojya hamwe bakajya hamwe bakorohereza urwaruka
natwe rwaruka tugakora amaboko mu mpunzi kandi tugakora atambwe ngo murakoze murakoze mushe nahe alise nije imbere iruhande n'igambi niza leta iko iratunganiriza umugwaruka ku Burundi ibindi bintu byokorwa kugira ngo iyo migambi yose itere imbere eka n'urwaruka ntirusubire gucanamo hakumwe twabibona mu mwaka uheze ibindi bintu leta yakora n'ibihe yokorera urwaruka
murakoze cyane icyo gihe mbona leta yoshya mu ngiro byavuga ngo wigishe umwana gutambuka cyangwa wigishe umwana gusozesha umwana mufatira inkoni cyangwa namufata n'amashyi leta hamwe n'imigambi iri kurakora yofasha cyane ku ishyirwa mu ngiro y'amakoperative ariko ashingwa mu mitumba y'abajene solide bari hamwe ndetse iganashyigikira n'andi makoperative yose yarahasanga leta yokwirikirana cyane ishyirwa mu ngiro y'amakoperative ariko ashingwa mu mitumba y'abajene ndetse ikanafasha cyane no kubafasha ku bintu bijyanye n'imigambi iriko bariko barategura kuraba neza gutenguza ko ari imigambi itondetse neza na rujya murazi yuko umumezo mushyashya uratera amabavu urwaruka nirwo n'urwaruka rwari rusanzwe rumenyereye gukorera hamwe leta rero yoshyigikira igakurikirana ikaraba gute amakoperative ariko arashingwa gute amakoperative ariko arakurikiranwa gute abajene bariko barashobora kumenya kwandika imigambi no kuyipresenta rero coba ciza hamwe n'ibi ikigo turakora bizotuma urwaruka rugira ubumenyi kandi ushobora gushyikira n'aya amafaranga byoroshye rero muri make n'izo novuga ahandi leta tuyisaba ko igize amanama yo guhugura urwaruka kuko urwaruka twaratakaje dutakariza mu bya politiki baratwica anacyo gituma leta yashishikara ihugura cyane nabereka icyo batakaje n'ukuntu bakwiye gukora nicyo muri majambo make mbaye ndavuga
kanonsiyata muhimpundu bwanyu ibindi bintu byokorwa kugira ngo urwaruka barwuganire muri iyo migambi mishasha eka niyo ntumbero eka niyo nzira nshasha rugiye gufata muri iki gihe kugira ngo injyane hagati y'urwaruka ruri mu migambi itandukanye zirangire ubutayisubire inyuma
banabaza yuko ibindi bintu leta yokora kugira ngo ishyigikire urwaruka biragoye cyane guca ushyiraho ibindi bintu ngo n'ibindi tutarabitangura ngo bijye mu ngiro yamba na yabanza igashigikira uwo mugambi wo kuje hamwe muri ano magrupu ma ekonomike de jeune solidaire bakabahereza iyo mitahe bayibahaye hanyuma bakabikurikirana bakadusanga aho turiko dukorera bakaraba yuko atakangonongono karimo karimo naho bakakagonora ndetse bagatanga n'inyigisho y'ukuntu ibi bintu bizokorwa kuko ni bishasha nta ntara n'imwe ibikorwa biratangura ngo twumve aho Groupe ma ekonomike de jeune solidaire yaduzemo bose bagira abaje ku kizi twese tugira tujya ku kizi ubu uyu leta arabareba tuba hasi ikatugendera mu makomini mbere no mu ntara kugira ngo ishishikare kudusigurira tujye mu bintu tuzi kandi twumva ndetse twiyumvamo makarere mu byo tworohera gukora ibindi nabyo nibaza yuko bizogenda bikurikirana buke buke nta buvuka harimo ngo ace yuzura ingobyi reka tubanze duhere kuri ibi ndazi nabyo bizodushikana ku rindi terambere maze natwe dushibuke mu iterambere nk'ibindi bihugu
urwaruka rwose ntigwasha kuba ruri muri iyo nama abari muri iyo nama bari abaserukiye urwaruka bo mu nzego zitandukanye ikintu mubwira urwaruka rutashoboye kuhishikira ni igihe ibintu byiza mwakuye n'ibihe mubacira ku mayange cyane cyane nk'urwaruka rutashoboye kuja muri iyo nama
urwaruka rutashoboye kuja muri iyo nama ibintu twakuye natwe ubwa mbere nuko twize inyigisho zo gukunda igihugu no kubyikorera rero baratusiguriye cyane ukuntu icyo twatakaje nabivuze n'icyo dukwiye gukora tukazavanwa n'abanyesosiyete ako tugahangana n'urugamba rwo kwiteza imbere twararanze uburorero bwinshi cyane bwatumye igihugu cyacu gipfa twarabonye kandi n'ukuntu twashobora gukora uno munsi bigatuma dushaka gutera imbere icyo no hano urwaruka rutashoboye kuhashyika by'ukuri niba baje hamwe amagurupe maze jeune solidaire ariko aravuka kubitumba kubitumba bayinjiremo amenye yuko n'ibizamaza muri icyo icyo bazahagura bisanga ari ba nyamwigenda ko nimba leta ibiriko irashyira ingufu muri ibyo kandi ikabishyirahimiriza urwaruka kuja hamwe n'umunsi bagasamara icyo bazokwisanga aribo basigaye inyuma ariko bose n'umugambi wa leta bawicuke ariko gusamarira mu banyepolitike bababwira yuko ari ibyaba cyangwa ari iby'umugambo uri ku butegetsi bibiri bamenye yuko politike igufasha kugira ngo winjize uburyo bwawe mu mufuko politike igufasha kugira ngo ushobore gutera imbere iyo ni politike nziza ariko politike igusaba gushyira amabuye mu ibarabara yuko iyo twopfapanura nayo twe twahaboneye byinshi turavuga ati bwa bundi abaduhenda by'ukuri baduhenda bafatiye no kutamenya ku iwacu cyangwa no kutabona ku iwacu rwaruka rwose rero twese twavuye twihaye ihangiro ryo gukora cyane ryo gushyigikira leta kugira ngo ibikorwa dushobore kwiteza imbere rero kugaruka rutari ruhari bakwiye byishyize inkoramutima anacyo gituma icyo kintu abandi bose batahabaye bocicukira
Anonsiyata Muhimpundu hari n'izindi mpanuro zatanzwe ku bakiri bato cyane cyane mu mugambi ukwirinda kwanduza eka no kwandura ikiza cya COVID-19 hakaba harafashwe imigambi rero yuko abanyeshuri bose bagiye gutangura amashuri bategerezwa kwipimisha umubwira wa COVID-19 izo mpanuro zose mwazakiriye gute
twebwe izo mpanuro zo kwipimisha ikiza cya COVID-19 twazakiriye neza kanatsinda leta yacu yarabyoroheje kupima koronavirusi babipima ku buntu ndetse kandi iyo basanze uyirwaye bakakuvura ku buntu rero byewe narabyakiriye neza mbere ngahumiriza n'urundi rwaruka kwipimisha ikiza cya koronavirusi mbere ntibazipimishe muri uku kwezi gusa cyangwa ngo ndahegeze umuntu akaza arahengera indwi zitatu ziheze akagenda bakongera bakamupima koronavirusi kugira ngo amagara ashishikare kuba neza tureze kwanduzanya kuko nikiza mubona cyatikije inganda urabona gifata umwe uno munsi ugasanga izo cyafashe abashuka 500 ariko wamenye ko urwaye barakuvura ugasanga utashye muhira ukomeye na mwabwo iki kiza kivurwa kandi kigakira igiteye ubwoba kirakira rero ngewe nabahimiriza ubundi rwaruka kuko bwo kwipimisha ubwo abanyeshuri eka n'abandi bose bikorera ibyabo b'urwaruka eka ndetse n'ubutari urwaruka bakipimisha icyo kiza kugira ngo umuntu wese agenda aza amagara yiwe ahageze azi ukuntu byifashe
hari intambara ni madame Annonciata mushobora kuba mubona muri izo mpanuro hari ikintu coba cotuma ugaruka rudafata nkama izo mpanuro zijanye no kwirinda kwandura canke kwanduza abandi ikiza ca covid 19
ntamba tubona atari gusanga ariko haratangwa ibyo nkimirigo basanga bamwe bamwe biciye amatwi ukumva umengo uri kugenda ukomeye ukavuga ngo byose ngwaye byose noza kwipimisha nta yindi ntambamitwe twabona atarubugaba buri ku muntu twe nta yindi ntambamitwe tubona kuko intambamiyo bari yaba byapimwa ku mafaranga ugasanga umuntu yitwaje ati nta mafaranga afite none coronavirus bayipima ku buntu bakayivura ku buntu
ku rwaruka canke ku bandi bantu bose boba bica amatwi kuri icyo kiza ruhonyanganda ikintu mwabwira ni ikiri madame Annonciata
jewe ikintu nababwira ni uko batabifata nk'indwara nk'izindi batabifata nka malariya kuko ni indwara ifata kubera inkwenzi rero urabona abantu ni benshi ugasanga uri kugendagendera ahantu hari abantu benshi ugasanga umuntu araguhemeka cyangwa arakoreyarukwanduje icyo mbona ni uko boza ubuzima bakajibura bakareka kuguma bavuga ngo gende ino ntiyomfata genda ahantu hatari abantu benshi ntiyomfata bakijukira cyane kujya kwipimisha tugwaruka n'abantu bakuze bakipimisha kugira ngo umuntu wese agende azi ukundi byifashe
mu bushe ntayanise mbere impanuro zatanzwe kugwaruka cyane cyane mu byerekeye ukuntu ubwo kwirinda ikiza cya covid 19 n'ukuntu ubwo kwirinda kwanduza icyo kiza mwebwe maze akiri gute ku bwanyu urwaruka wakiri gute izo mpanuro
twakiriye neza kuko nyir'icyubahiro yamaze kurivumera twabonye yuko ari umubyeyi akunda urwaruka icyo nibaza yuko urwaruka rurafite amaso yo kubona n'amatwi yo kumva urumva yuko ari cyiza cyaboneje inganda nyinshi mu bihugu byinshi kandi benshi bahasize ubuzima rero kumva umubyeyi yovuga yuko urwaruka ugenda ku ishuri rwipimishije twe twabyakiriye neza kuko iyo bamaze kuza ku mashuri urabona ko ababa bari mu marise baba barara hamwe bagiye batipimishije bose bagenda banduza abandi bamaze kwanduza abandi rero uca usanga kiza kirakwiye hose kandi kirabagiriye nabi rero umujene wese cy'ukuri yabyakiriye neza kuko ni urukundo umubyeyi aba akunda umwana kugeza aho amubwiriza yuko yokwipimisha kandi nk'uko mugenzi wanjye abivuze amafaranga utanze ntayo bagusabye urumva ko icyo ari ikintu cyiza
ku bantu cyangwa ku rwaruka cyangwa kuri bamwe bashobora kuba batarabona ku cyo kiza ari ubunyamwanda akajambo mubabwira n'akahe impanuro mubaha ni nk'izi
impanuro nubaha nubabwira yuko ubuzima ni amazi apepekaniwa yose kandi kirazira gukora ikintu umanje kuyibonera ko igihe abantu usanga aza gukora ikintu byamaze kuyangara agashobora no gucyasiga ubuzima kandi rero nubabwira ntibamenye ko ubuzima ariko akihabwa bugukunda hanyuma bakabushyikirira butaronerwa cyangwa butarashyikirwa n'ibibazo ukamenya yuko ubuzima bwabo nibatabukunda nta wundi muntu aza kububakundira anacyo gituma umuntu yobirenga ko by'ukuri aba atamara cyane kandi yoba atikunda kandi niba anakunda n'igihugu kuko ingufu z'abajene na nyakubahwa yari abitubwiye ntituzoshobora yaratubwiye yuko umutare wa mbere ufise ari ingufu zacu cyangwa ari ubuzima bwacu nitubwenda rero tukabifata minene ubuzima bwacu buzogwara tuce mu bitaro cyangwa ibyaterambazwa ko twakorera hirya no hino ntizari kibandanije cyangwa mwarumvise ko hari ibihugu byinshi byugaye n'amazi biza kugara ntihabe hagikorwa ibikorwa ibyo ntibikeneye mu gihugu cyacu turakeneye yuko abantu bokwijukira kwipimisha ndetse ibibazo usanga byose leta yashyize ahabona akabikorera ko kugira ngo ibyo ntibibazo bagira ikibazo bikunde dushobore kwiteza imbere rero ubaruka rwose ni urubyumve aho bari ndetse nabo baba barabirenze ko genda bahanura yuko nabo baba barashyize ku mashuri baca bagenda bamera agatanyubana nibwo bakipimisha kandi bashobora kwanduza abandi iteka kuri bo iteka ku gihugu
koze Annonciata mu impundu zimwe mu mpanuro zitangwa cyane cyane mu buryo busanzwe bwo kwikingira kiza cya covid 19 cyane gukingira abandi kugira ntibanduze no kwambara utupfukamunwa muribaza ko urwaruka rushobora kwijijukira umugambi nk'uyu mu Burundi
yego urwaruka rurijukiye cyane kwambara udupfukamunwa kuko biri mu mpanuro zatanzwe zishobora kurwanya kwanduzanya hagati yacu rero udufukamunwa je uko ndabibona aho ngendagendera hose genda abona ko udufukamunwa abantu baratwigishije kimubisagara ndetse no mu gihugu hagati mu ntara mu makomini atandukanye genda abona baragwigishije ibintu byo kwambara udufukamunwa ndetse n'ubu ubuye hariho n'isekeza rihari byo guhimiriza kwambara udufukamunwa mbere babatangamo impanuro bakanabibutsa n'ibimenyetso bimwe bimwe zerekana icyo kigo cya korona virusi bakanabibutsa n'ukuntu bashobora kubyitwaramo kugira ngo ntibanduzanye rero aho nta mpungenge ihari mu Burundi ibyo biri ko birahimirizwa kandi biri ko biba mu gihugu cyose
mu kurangiza namwe mu nshingano he anise nije imbere bimwe mu bintu bikorwa cyane cyane mu bihugu hafi hose muri iki gihe hari icyo kiza cya COVID-19 mu buryo busanzwe bwo kwikingira no gukingira abandi ni ugupfuka umunwa n'izuru utwo dupfukamunwa n'izuru n'ibintu ugwaruka mushobora kubona ko urushaho gukurikiza nka nkana mu Burundi
novuga yuko ugwaruka 60% rurabikurikiza ubwo hari urundi rwaruka rushaka kubifata minenerwe basanga bibe biba bikorera ku kumengwa ntibiberekeye anago tubasha duhanura by'ukuri yuko ngo kumva indoro zose bahabwa n'abaganga kuko nanabivuze ubuzima ni amazi asese kandi bayore kandi nikacyihabwa rero ko nabo baba babyirengagiza cyane babifata minenerwe bamenya ko ari ku neza y'ubuzima bwabo akumva ko agapfukamunwa bojyana nabo ko mu bindi bihugu barabonye ko inganda by'ukuri zaha tukiri ari nyinshi natwe igihugu cyacu kozikira kitaronerwa na burya mba cyarashyitse mu gihugu cyacu babirwa barabibona icyo kintu ngo cijukire rero ndemeza ko 60% bashobora kuba barumvise uwo mugambi 40% ndazi nanjye aho nkunda gutembera ndabona yuko hari urwaruka rumwe rubifata minenerwe ukomenga ibarara nacyo gituma rero kubabwira yuko bogaba cyane bagume bugurira umwasi kandi babona ashobora gukikiza ibintu byinshi bizapfa mu gihugu
mu gusozera madame Annonciata inama yabaye mu ndwi iheze igitega yakoresheje urwaruka rwo mu nzego zitandukanye yari inama ise intumbero ikomeye cyane rwose kugira ngo urwaruka rugire uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu no gukunda igihugu urwaruka mwaruteye akamu abanyapolitike mwaruteye akamu akamumotera muri rusange abarundi kuko burya bubaka amahoro ika guteza imbere igihugu ni magiriranire akamumotera abarundi muri rusange kuri izo bibazo byose eka n'icyo kibazo cyo kwirinda ikiza cya COVID-19 akamumotera ni nk'akahe majambo make
jewe akamunotera afatiye ku nama duherukamo yari ihambaye urwaruka nuko ubwa mbere no humuriza abarundi bose bagashyira umutima mu nda ku bibazo ibicaye nk'ibiriya babona umenga birahanze igihugu na cyane cyane ku bibazo by'ubukene kuko ubukene buri mu rwaruka n'ababyeyi baba babubona igihugu kirabubona niho abantu bose aho Burundi barabubona rero nibashyira umutima mu nda nubahimiriza yuko mu minsi mikeya mu minsi iza iki kibazo kigira kiranduranywe n'imizi maze Burundi buzobeho butoshe kandi butotahaye bumeze neza nk'ibindi bihugu maze rwaruka narwo rukure amaboko mu mpunzi rwegeze kureba sesampiyoze bareke kwiruka mu bintazi bareke kwama biteze akazi ka leta ariko bumve yuko bategerezwa gukora ibivuye mu maboko yabo maze leta nayo ikabashyigikira ku bijyanye n'ikiza cya COVID-19 naho nyine sinabatera ubwoba ngo hari amagorwa ngo ibiki n'ibiki ahubwo ni uko boshyira mu ngiro ibyo abaganga baduhimiriza mu kwikingira no mu gukingira abandi bagakoresha za mpanuro zose baduhama aho babaye naho bakaba bigishije kwambara udupfukamunwa gukaraba n'amazi meza n'isabune kwipimisha kenshi rero ingingo zitatu zihabwa umuntu akipimisha akaraba ukuntu bimeze kuko mugenzi wanjye yavuze ko amagara y'amazi aseseka ntibayore kandi koko n'amazi aseseka ntibayore kuko ubuze amagara meza ntushobora gutera intambwe ntushobora guterera imbere ujyanye naho n'abanyepolitiki bari mu gihugu cyacu mu Burundi nabo nyine byinshi twabivuze nyina wahimiriza yuko bakwegera urwaruka mu butandukane bwabo kugira ngo iki gihugu cyacu gishibuke mu iterambere ntitugume muri bya bindi bya politiki ariko tujye no mu bikorwa y'amajambo asohoka ya politiki bayashyire no mu bikorwa ibikorwa bisohoke nk'uko baba bakeneye yuko amajambo yabo bakeneye agenda neza n'ibikorwa bigende neza rero rero kandi nje ndashimira ko na Leta y'u Burundi yari yiyumvira ijya nama kugaruka n'iteka ku gihugu n'iteka ku Barundi n'iteka mbere no mu bihugu bibaranye byumvise yuko ugwaruka ruje hamwe kuri igihugu agakoresha inama mbere n'iteka kugwaruka uzose bumva yuko rukunda kandi bumva yuko rwitawe maze rukora amaboko mu mpunzi uretse kwizera ibyo cyangwa biriya bitaboneka ariko tusabe ko twashiruka mu iterambere maze muri byose naho dukunda igihugu rero rugira umutima uhumirije tugira umutima ukanura dukanure tubone iyo turi ko turaje nk'uko imbere ari Jezu natwe ugwaruka ibintu byose bizabe byiza maze dushobore kwiteza imbere nk'abandi murakoze
murakoze namwe mushyana yanditse ni Jubere akamwote abarundi muri rusange mu gushyigikira iyo migambi eka nubwo bwenge eka n'izo mpanuro ugwaruka rusange rwatahukanye ushize ku muzirikanyi bakwijana
murakoze cyane cyo no kuvuga ni mu buryo bubiri ubwa mbere ni mu buryo bw'iterambere tubohimiriza abarundi bose bakora kumvira yuko ubwa mbere borabira ku ndongozi ubona umukuru w'igihugu ashobora gutora igisamba akinjira mu benegihugu agakora ko n'umukuru w'igihugu ashobora gutora ibuye agashyira ku rutugu kandi ari umukuru w'igihugu ko n'umukuru w'igihugu ashobora gutora isuka akinjira ko n'umukuru w'igihugu ashobora kuva mu muduga akinjira mu bifashi abarundi bose barakwiye kurabira ku ndongozi bagakura amaboko mu mpunzi bagakora cyane cyane n'ugwaruka bakarabira ku ndongozi kera umukuru w'igihugu ntiyarazi ingano no kubonyura hasi byari bigoye no kugira ngo umuntu ashobore kumubona mugabo uno munsi umukuru w'igihugu arakora ibyo rero ntaba ariko arakina umupira cyane aba ariko arakina ibirori hagati muri twe aba ariko asereka akarorero abarundi rero bose n'abarundikazi n'ugwaruka bave hasi by'ukuri bakore ejo igihugu kizagipanze neza hanyuma ikigira kabiri no mvuze kuri icyo nyine cy'iterambere nagomba kugaya ingendo y'abanyepolitiki bakunda guhengera ibintu bitanze neza hanyuma bagaca baca mu benegihugu bakabacusha abarundi rero bose bavanure nyinshi bamenye yuko nta kindi duhanganye nacyo muri ino si duhanzwe n'inda yacu duhanzwe n'ibishaka kudutunga duhanzwe n'ibishaka gutunga imiryango yacu rero by'ukuri abanyepolitike ntibasambura abenegihugu ntibasambura igihugu ku mva zo kubazanira ibintu bitaboneka abemeye ibintu bitajya n'ibiza kubashyigikira imigambi bihari babibona bana byiza ejo niyo baba ariko baravuga rega ntibazi n'ubwenge yakaba bazi ubwenge bupfumye bashyigikira imigambi ibirikira ko guhari bakabavuga bati turindukize mu byiyumviro by'iwacu mugati ko turatanga akarorero mugabo urumva umuntu aza kuvuga ngo leta niyo kirabikora neza kandi abantu bamaze kuvurikirwa bakabona kurekera kirabikora neza nicyo gituma abantu bubava inyuma hanyuma ikigira kabiri rero navuga kijyanye n'amagara na cyane cyane kuri iki kiza cya covid abarundi ntibakurikiza impanuro leta irikira abantu zo kwikingira bamenye yuko ni ubuzima bwabo buba bubi n'ubuzima bwabo buhura n'isanganya nibo bazoba bahombye kuko ntibazoba bakirota akanya ko kuba kuri mu Burundi cyangwa no kuronka icyotunga imiryango yabo babijukira impanuro zose bahabwa haba gukaraba neza n'amazi meza n'isabune nk'uko tubitegekwa haba kurondera agafukamunwa haba gukurikiza impanuro zose kwipimisha bamenye ko ibyo byose bituraba hamwe rero abarundi bajya ku rugezo nk'uko nyakubahwa akunda kubivuganye n'icyubahiro aho umwanzi tumurwanya kandi birashoboka mwarabonye ko mu Burundi to y'abantu barwaye ni bake to y'abantu bahitanwa n'ikiza ni bake gusumba ibindi bihugu rero iki kintu bagishyigikira bamenye ko kikiza ari akaranda kandi cyamaze inganda bacishyushyire amagara yabo abe meza murakoze
murakoze nise nije imbere ndabashimira mwe nonsiyata muri mbundo murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika turashimiye kandi na Lionel Ndayizeye telefone isanye mugoye mu gihe cyane mu minota ya nyuma abandi bashimiye mwese rero ku byiyumviro byiza mwatanze cyane cyane ku byerekeye iyo nama yabereye i Gitega iyi nama yari yahuje urwaruka mwakoze ndabashimiye turashimiye kandi n'abanywanyi bose radio ijwi ry'Amerika bakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese Thank you.
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
nako badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru